Wibajiki. Wibajiki ni kiganiro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibajiki.
Twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibajiki.
Bakunzi b'ikiganiro wibaziki ndabaramukije nongera ndabahikaze mu kiganiro cyo kuri uno munsi tuja kurabira hamwe kubijanye n'ingingo yafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kubijanye no kugwanya ikiza cya coronavirus mu Burundi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba bwafashe ingingo zo kwirinda coronavirus, ni ukuvuga ubutazokurikiza amategeko y'isuku mu Burundi azohanwa iby'akarorero guhera kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya mbere rya 11 nzero umwaka w'2021, umuntu wese aje n'indege mu Burundi azobanza kumara iminsi indwi yuganiwa hamwe yirihira aho ajyama n'ivyo afungura. Izo ngingo zafashwe nyuma yaho ku magenekerezo ya 4 na 5 za kuno kwezi basanze abantu bashika 40 baranduye ico kiza. Wibajiki ku ngingo zafashwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, ivyo bitigira ivyo abantu 40 basanze banduye coronavirus mu minsi ibiri gusa ubivuze kiki. Abanyagihugu batari bake baragiye bashikiriza kuri izo ngingo zafashwe. Kino kiganiro mukaba mugishikirizwa na Benoncile Ninajwe, Jospin Duimana akaba ari wari mu buhinga bw'ivyuma. Twakire uno munywanyi wa mbere wa kino kiganiro akaba ari Gabriel ari mu ntara ya Makamba agirica dushikiriza
ingingo yo mushikanganje amagara y'abantu yafashwe yafashe kugira ngo abantu bagire isuku. Kugira isuku ni byiza, isuku rya isanzwe iri na koko umuntu umuntu yarasanzwe akora isuku ku isanzwe ibyo iyo siyo ngorane y'isuku iyo siyo ngorane ufatirumva coronavirus ntizoreka kugira ntizoreka kugwira ntizoreka gufata abantu. Izo si izo ngingo mbona zatari za ngombwa bari bakwiye gufata izo kugira so karaba kuragira isuku jewe nije mbona vyema ariko gukaraba bimaze iki ku iryo suku datanze bariko barahamiriza bimaze iki kandi mbona abantu tukigenda mu mabisi abantu tugenda twicaranyeko ku mabisi emwe kayi imanza zirakogwa kuri kwami asanga abantu bicaranyeko mu masengero hose araho usanga abantu bicaranyeko bicaye begeranye.
Ibiganiro bibaziki kirabandanya. Minani nawe ari mu ntara ya Muyinga atubwira ati
yego haraho bakurikiza umusezi ya meteo ya meteo basaba ko abantu bakumva kwica batandukana ariko mugaharo n'ahandi batabyumvira batumva bicarana bicara begeranye niyo gukaraba ntibihagije gusa ariko mbega ko bwa mbere abamenyeshamakuru tusemerera ngo niba coronavirus yamara abantu mu Burundi nta nutse nta mategeko bakurikiza yo kwishyiriza ugasanga nyine abamenyeshamakuru bamariko urasemerera unatukura kura mu Burundi ko bari bavyikabushije gatatu bakora mu misi ya mbere coronavirus itangura kuranda gatatu mu Burundi gatatu bakora kuba bamwe na coronavirus hari uje cyane ibatsa cyane ibatsa ko abantu aba bategetse bitte baratsi sisteme yo kurondera amafaranga baratsi kurondera ifashanyo umuntu se ya mu nzira zitandukanye sangari ari kurondera finasema bashaka amafinasema bafinasa yo kubafasha nta kindi ahamye no kurondera amafaranga kuko si no kumvunye no bagitse ngo bukare atavu bagitse bava mu ngo mu Burundi nta coronavirus ngo batsokwara ngo bapfuka ya muhengo nta coronavirus hari kandi abantu baguma basemerera ati yemwe ga yibuka nimirinde nimufate muse ya ngingo nimukore kugira mirinde kiza abantu bamwe bavuga banipitike bose basemerera bamwe bomura bamwe bahunga ugasanga nabo nyine bagumye basemerera ati abanyagihugu urahona mutatu bifashe ntuse yo ngo muvuge birinde bagire birinde cyane
Urabandanya kumviza ikiganiro wibaziki twatuko tuyaga kubijanye n'ingingo zafashwe zo kwirinda kiza cha coronavirus ingingo shasha zeruka gufatwa aho bisaba kubahiriza isuku bigasaba n'abavuye hanze ko bazomara iminsi indwi bari ahantu habonye ne gushika bapimwe abanyagihugu rero baragira ico bashikiriza reka twumvize ya miss nawe yari mu ntara ya Rumonge
uko banyarutse kugira gufata ingingo ni kubera iki harimo amahinyo hari abaca bogorora iyo bintu nkibibaye baranyarutse kubigira gufata ingingo za ruhasha nta bupfukamunwa barambara mabisa nka bose bibereye wazi kupfukamunwa none aho mwombye agutijo zavuga ngo bakarabe ngo bashire ngo amazi ahantu hose bakarabe emwe bakarabe se mbona ibyo bidahagize icyo mbona gusa n'ibyo bishakira nyine kugira baboherereze babantuze abashinwa babo babahe ifashanyo nibyo bishakira nta bindi ego nuko ndabibona jewe nuko
reka twumvirize Nahimana nawe hari mu ntara ya Kayanza ico atuyagira
ndabaramukije kuterekeye iyo ngwara coronavirus nukuri n'ubundi turakwiye gukurikiza amategeko kuko ikiza cyateye umuntu wari we wese si umukuru si umuto si umutunzi si umukene nikiza gifatwa ari we wese nicyo gituma twakubahiriza amategeko nyagire wanjye wangura kuko hari abantu bamwe bamusanga bagiye nk'aho babugaranira kuri iyo minsi indwi usanga hari abatayimara baca bitorokera bakitahira ugasanga ya ndwara bariko barayigwizagwiza mu miryango mu mihana usanga rero niko coronavirus gikwirirana icyo gituma twakurikiza amategeko leta ntihagire n'umwe yo kwemerera kurenga amategeko iba yashinze kubwirwanye neza icyo kiza nitugira amahoro murakoze
virusi ivi vya corona vimetu familia binacha mupacho ni mwengoni Alafu mambo kiso ya napenda kwa kasi Virusi hivi vimeleta taruki Kotu li mwengoni Shuguli zote zimekwama Sababu ya gonjwa ili hatari Tajiri kwa masikini Gonjwa hili alibagui Tushikamane tupambane na adui Uogo nasema Gonjwa hili hatari Tuzingatia maagizo ya serikali Mamlaka ya afya Wanafanya kila juhudi Ili mimi na wewe tuwe salama Janga hili limeporomosha uchumi Mataifa yote yametangaza hali ya hatari Tuko vitani na adui tusiye muona kwa ma
Mwandanya kuwizi kiganiro wibazikirika tukuwizi Yohani nawe harimu nara ya ngozi icho adushikiriza kubijanye niyo ngingo yafashwe n'umushikiranganji wa magara y'abantu kubijanye no kwikingira no kugwanya ikiza cha coronavirus
mwaramutse neza icyo mvuga kuri ikiza cha coronavirus je no vuganiko umushikiranganji wa magara y'abantu ahubwo n'ubwo ko yari yacerewe gufata ingingo nk'izo kuko nibintu tubona iyo ngwara yamaze gukwiragira mu bantu benshi iri mu gihugu cyose kandi abantu barabifise isaba gusa batoye n'abantu n'abantu benshi cyane b'umurengera nubwo ariko yari yarasamaye ahubwo kubona atagafata ingingo nk'izo ikidashaka na virusi kirahari mu barundi benshi kandi kirahari ku bwinshi ni leta yari yarasamaye gusa yari imeze nk'iyobagiza yiyobagiza nko kumenya nimeze kw'abanyagihugu ariko icyo kiza kirahari mu banyagihugu kandi kiki cyane sinubwa ngo nabo mirongo ine gusa abo nabo bapimye urumva abandi nabo barengaho nibo benshi cyane kuko abo bageze kubapima hari abandi nabo bagendana nabo nabo urumva nabo bari kubanduza abandi ubu rero wowe ufata tupima abantu bose bari mu gihugu hari naho bose nk'abashaka nk'imiliyoni zibiri bose bayikwaye korona virusi kuko ntibyumvikana ariko bikangura ariko babonye abantu bayigwaye ariko muri iyo minsi heza nako bari babyihojeje ngo nta kiza gihari kumbe naho abantu kiho kirasasika inganda mu gihugu ibyo nibaza yuko rero kuri ibyo bitigiri ibyo n'ibitigiri babonye ibisumbaho nabyo ntibigira uko bingana kuko abo nabo bapimye umva abo batapimye nabo banduje nabo nyine ni benshi kandi nubu babandanye banduza abandi aho banduje nabo bariko banduza abandi umva ni ibintu by'urukwegane abantu bayigwaye no kuba batagira igitigiri abo minsi n'imbere turahera twese dupfe duhore kuko n'ubwo ko basamaye barasamaye umushinga wa magana abiri basamaye kuko nabo bafashe ingingo nk'izo nibyo gushima kuko ngo bwatabwo n'abantu bafata izi ngingo zikaze rwose kuko ikintu cyose twinjiranye cyaramaze gutera abantu ndi kubyishi nuko nuko ndabibona murakoze
Coronavirusi aina dawa Corona uwacha mbele Coronavirusi inaua
Tubaki
nyumbani Coronavirusi aina dawa
Tujikinge na mambo
Coronavirusi inaua Coronavirusi aina dawa Ukisa chapu ya Musa Nakwambia bado taona ya filauni Viwanja vya ndege Makanisa pia Mipaka ya nchi vyote vimefungwa
Murabandanya kumviza ikiganiro wibaziki no musatu ko tubayagira kubijanye n'ingingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kubyerekeye kugwanya ikiza cha coronavirus bavuga yuko utazokubahiriza amategeko y'isuku mu Burundi azohanwa iby'akarorero guhera kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 11/0 mwaka 2021 umuntu wese aje n'indege mu Burundi azobanza kumara iminsi indwi yuganiwe hamwe yirihira aho aryama n'ivyo afungura abanyagihugu rero barashikiza icyumviro cyabo kubijanye n'izo ngingo zafashwe na cyane cyane ko hamaze kwibonekeza abantu barenga 40
ingingo zafashwe n'umushikiranganji wo guhamagara abantu kwirinda coronavirus kwabaye nk'uko zikaza gusa nayo ubundi ingingo nibaza yuko nyinshi zari zihari ivuga yuko utazakurikiza amategeko azahanwa by'akarorero nk'akarorero bavuga ngo ubuce n'indege ngo azobanza kumara iminsi indwi aho yugaraniwe n'ubundi nibaza yuko iri tegeko n'ubundi niko ryari riri gusa ahubwo ikiyo nibaza ni uko ngira ngo ritakurikizwa iki nacyo cy'uko yirihira aho aryama n'ibyo afungura na byo nyine nibaza yuko ariko byari bisanzwe biri ahubwo gusa ni uko ngira ngo aya mategeko yari asanzwe ahari ngo atakurikizwa neza ngira bagiye gufata izindi ngingo mperekeza zizokurikirana umuntu ku muntu zigakurikirana ingene ibintu bigenda ku mbure bagafata ingingo zo guhana no guhasha abatazokurikiza ayo mategeko nayo ubundi niko bya ayo mategeko yari asanzwe ahari
imiti amarufuku ili kutulinda jameni janga ili limetingiza dunia tuosheni mikono zetu kila tukifika sehemu nisikize gonjwa ili hatari tuzingatie maagizo ya serikali binadamu akili yake kifika mwisho ndio wakati mwafaka Mungu aite Mungu tunamuomba atuondole uyu muwaji oh, oh, hey. Tunasema shindwe tunasema atoke awasane na sisi tuko vitani na tuwe tusia
iganiro bibaziki kirabandanya reka twakire Nsabimana hari mu ntara ya Gitega
ale gwanje ni badali butse kwifuka bukeye kuko nimbawa na coronavirus kimitongora mu bihugu bibanye Burundi se hoye wadiganya kukundi yavuze ngo kubonye uko kumubanye ngo rufashwe bona gwaura ngo muracunga kuko umubanye atewe na uteye nimba mu bihugu duhani ndi ya coronavirus bica bigacika Burundi si paradiso Burundi si juru Burundi buri ku isi kandi ku isi gishitsakishika n'ahandi n'ahandi ngira bagiye babeshwa n'abajya bategetse kuko na perezida mu kiganiro yaheruka guha abanyagihugu yavuze yuko mu Burundi korona y'umugana atari Sofia yabonye dikirenge ariko yamara bari bakwiye kuraba neza ingingo bakazifata nka nkama bakazubahiriza sino izobama kuko n'ahandi mbona isi itambaye kake n'itongora mu makungu yose no mu bihugu bifise uburyo no mu bihugu biteye imbere kuruta mbona ikora amadega nicyo bituma rero akwiye kumera amagapfa
tunasema shimbe tunasema atoke awasane na sisi tuko vitani na tuwe tusie muone kwa macho hatili huyo anaitwa coronavirus inawa coronavirus haina dawa baki manyumbani kwetu coronavirus inawa
Mwamandanya kumvitsa ikiganiro wibaza iki reka twakire umunywanyi wa nyuma ko ari misigaro ari mu ntara ya Cibitoke.
Ego cyane. Numva ko twese mu mazi abira. Ariko rero hari ikintu nacyo yibaza ko ufata ingingo ku bantu bazi n'indege gusa ntibyoroshye. Ko hari abandi bantu bazanana mu nzira z'ibihugu duhana imbibe nabo baca mu nzira tugabona hirya ikirundi twebwe. Ko twabivuga nabo bose bashobora kuza bafise indwara kandi kubakurikirana murumva ko bitoroshe ibyoroshe rero yego abandi ntibazabe barabe kuko ikiza gikomeye cyane ariko umuntu aca yibaza ati none aba bantu bazoza n'indege bagashikira mu mahoteli iminsi yose leta ahubwo nishyemo ukuboko kuko burya abantu baje bapfuye urugendo ikibazo ko bizoborohera kugira ngo bashobore kwirinda ibyo bafungura no kwirihira ubwo buraro byoroshye ahubwo leta nikora ingamba ishobora gushyiramo ukuboko gukomeye no kwakira abo bantu ahubwo kubazimana kumva ko byose bibaberamana n'ibyo ntihandi muzosanga ari abantu bafungiwe aho bari bagapfungwa kubera iyo mpamvu bazopfungwa koko kandi naho sibaza yuko abarundi biracyabagora kugira ngo abe ko baca bapfunga ngo cyangwa se bakora isuku byoroshye abandi twabyinanye babyinanye rwose ntibarabe bakirakese kuko bizokorora ntizokorora n'ukuri numva umenga ni ibintu bitoroshye urakoze
Uyo ngingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo ni nziza ariko ngo hari hakwiye gufatwa n'izindi ngingo zibuza amakoraniro y'abantu benshi na cyane cyane ko imanza zibandanya zikogwa ukuri kwa reka n'amasengero hakareka kwakira abantu benshi bakabuza n'uko abantu bahurira mu mabisi ari benshi ibyo rero bikaba ari byiyumvira abanyagihugu benshi bagiye barashikiriza muri kino kiganiro ca wibaziki nkabashimiye mwebwe mwese mako muratwumviriza na cyane cyane mwebwe mwaduterereye ibyiyumviro kino kiganiro mako mugishikirizwa na Benoncile Ninazwi Jospin Nduwimana akaba ariwe yari mu buhinga bw'ivyuma
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
Wibaziki
Kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio
Wibaziki
uko gutegura amatora
wibaziki
komera iyo ngingo ntago nayakiriye neza